iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi radio ijwi ry'Amerika muyikurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri internet ni kuri www.radio.com. Niriwe neza nshuti muduteza amatwi, ne Eugenie Mukankuso ngiye kubasuhuza. Nanone mba ikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda ubushinjacyaha bumaze kugeza mu rukiko dosiye ya Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco.
Hari ibibazikorwa birimo kuba twasesengura dosiye, kuba twashobora kumubaza dushobora gukora iperereza ryacu. Hari ibintu byinshi bishobora gufata, ushobora kuba tugiye kutayiregera bitewe n'uko wasesengura dosiye. Aho twe icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye, twafashe icyemezo kwiregera mu rukiko.
Uyu ni Nkusi Faustin, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Mu Burundi, leta yarayitwitse intwaro zicira umuriro yakuye mu baturage bari bazitunze batabifitiye uruhushya rwemewe n'amategeko. Abasirikare ba Uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo gukingirwa icyorezo cya Ebola. Abantu bakekwa ko ari abarwanyi ba ADF bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimujye kure. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, inzu y'amagorofa atatu yarimo yubakwa yarahirimye ikano mu majyaruguru y'igihugu, yahitanye umuntu umwe. Fidel Niyongabo abahe inkuru.
Umuntu yasandabiye mu bitaro mu gihe abandi batandatu bakuwe mu bisigarira by'iyo nyubakwa bavuwe mu nyuma yaho barava mu bitaro. Iyo nyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere mu ntara ya Kano. Umuyobozi w'ikigo kijejwe ivyaduka mu karere ka Kano, Nura Abdullahi, yatangaje uno musi wa gatatu ko ibikorwa vy'ugutabara abafatiwe mu bisigarira vy'iyo nyubakwa yasenyutse vyarangiye. Yatangaje ko umwe mu bantu 8 bakuwe muri ivyo bisigarira yari avunitse amagufa mu bihimba bitari bike vy'umubiri, akaba yarakiri mu bitaro, mu gihe abandi bantu 6 bakomeretse bisanzwe bavuye mu bitaro. Uramatari wa leta ya Kano, Abdullahi Ganduje, yategetse ko habitohoza kugira bamenye icyatumye iyo nyubakwa y'igorofa isenyuka. Iyo nyubakwa yagenewe gukorerwamo imirimo y'ubudandaje, yari iri mu gice kiri mu ruja n'uruza rukomeye rw'abantu. Ababa muri icyo gice bari bafise amakenga ko ibitigiri by'abapfuye cyangwa bakomeretse igihe yasenyuka byari kuba biri hejuru cyane. Hari inyubakwa zitari nke zasenyutse muri ubwo buryo muri Nigeria, mu gihe hari inebaguro ko abubaka amazu n'abategetsi barangwa na ruswa batubahiriza ibisabwa ku bijyanye no kubaka amazu hamwe n'umutekano w'abanyagihugu.
Intambara y'Uburusiya kuri Ukraine, uyu munsi impande zombi zirashinjana kurasa ku ruganda rw'amashanyarazi ava mu ngufu za nikleyeri mu majyepfo ya Ukraine. Hari impungenge z'ingaruka mbi cyane bishobora kubyara. Oriane Tangishaka abafitiye inkuru.
Ibyo byiyongereye ku zindi mpari n'ibirego bamazemo indwi zitari nke. Bagirizanya ibitero hafi y'ihinguriro ry'amasoko ntanganguvu riri ahitwa Zaporizhia. Ivyo bibaye mu gihe abakozi ba ONU bajeje kugenduza umutekano waho hantu bari mu nzira kwirabira ivyabaye mu ndwi heze. Uyo mugwi w'abahinga b'ibiro bya ONU bashinzwe amasoko ntanganguvu ya nuclear wari wahagurutse kuva mu gisagara cya Kiev kuri uno munsi wa gatatu, inyuma yaho wemerewe ko uzoshobora kurangura ibikorwa byawo. Ishirahamwe Gazprom ry'Abarusiya ritanga imyuka ya gaz iva kuri iryo hinguriro ryaciye rihagarika irungi kwa rya gaz ica mu miringuti ija mu bihugu bya Buraya. Ibyo byabaye nyuma yaho ryari ryaratangaje ko rizobikora mu ntumbero yo kunagura iyo miringuti. Ishirahamwe Gazprom rimenyesha ko iyo miringuti izokugagwa gushika ku munsi wa gatandatu. Iryo shirahamwe ryama ryahagaritse irungi kwa ry'iyo myuka ya gaz ija mu bihugu bya Buraya. Leta zo mu Buraya zivuga ko babigira mu ntumbero yo kwihora igihe cyose zihaye imfashanyo ya gisirikare igihugu cya Ukraine.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ijoro ryakeye abantu bakekwa ko ari abarwanyi b'abayisilamu b'umutwe wa ADF mu magambo ahinnye bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'igihugu. Fidel Niyongabo.
Ishirahamwe riharanira gateka ka muntu ryo mu buseko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ryamenyesheje uno munsi kwa gatatu kwa abo bagwanyi banyuruje abandi batari bake mu kindi gitero bakoze. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Anthony Mwarushayi yemeje ico gitero cabereye mu ntara ya Ituri ku muhinga wa kumusi wa kabiri acagiriza umugwi ADF amenyesha ko igisirikare cisha abagwanyi b'umugwi ADF batanu congera gitabara umwana w'umukobwa w'imyaka itanu yatanze igitigiri c'abasivile bishwe. Gilbert Sivamwenda ayoboye ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu mu karere ka Babila Babombi mu ntara ya Ituri yatangaje ko abantu 16 bishwe ahitwa Biakato. Mu bishwe harimo abasivile 14 n'abagwanyi babiri b'umugwi ADF. Sivamwenda avuga ko irengero ry'abarimyi 15 ritazwi mu gihe abandi bantu batari bake badashobora gutogwa kandi batitaba amatelefone yabo. Augustin Kiala Malembe aba mu gice cya Biakato avuga ko igitero c'abagwanyi b'umugwi ADF cari giteye ubwoba. Amenyesha ko basahuye imangazini yiwe imbere y'uko banyuruza abantu batanu bo mu muryango wiwe.
Muri Ethiopia, indege y'intambara yarashe nanone imekere mu murwa mukuru wa Tigreya nyuma y'iyindi yarashe kwa gatanu w'iki cyumweru gishize. Nanone Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Icyo gitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri kibaye munsi y'indwi imwe ingwano isubiye kwaduka hari nyuma y'agahengwe kari kamaze amezi ane. Umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo na leta ya Ethiopia biriko bitana mu mitwe kuva mu mwaka w'2020 byaragirizanije ku ngwano yasubiye kwaduka hagati y'izo mpande zibiri iri kigeramira imfashanyo y'ibifungurwa ikenewe cyane. Getachew Reda, umuvugizi w'umuhari TPLF, yatangaje ku rubuga Twitter ko amabomba atari munsi y'atatu yarashwe kandi ko ibitaro byo kwa mukuru Mekere byari mu bibanza byarondegwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye kuvugisha abantu bo ku mugwa mukuru wa Tigray Mekele kugira bemeze ivyerekeye ico gitero kubera uburyo bwo guhanahana amakuru muri iyo ntara bwugawe. Igitero caheruka kuba cakozwe ku irerero ry'abana bakiri impinja ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye kikaba cahitanye abantu indwi barimwo abapfasoni n'abana. Umuhari TPLF umenyesha ko wahagaritse igitero ca leta ya Ethiopia ucutangura kugira igitero co kuyisubiriza mu nkoko.
Nyuma ya Ethiopia dukomeze amakuru yacu hirya no hino. Oriane Tangishaka hatujyana muri Sudani aho imvura nyinshi cyane imaze iminsi igwa imaze guhitana abantu bagera ku ijana.
Abategetsi muri ico gihugu bamenyesheje ko abo bantu bose bahitanywe n'imvura y'isegenya yatanguye kugwa kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Brigadier General Abdul Jalil Abdul Rahim, umuvugizi w'urwego rw'igisirikare kijejwe gukingira abasivile, amenyesha ko iyo mvura yatanguye kugwa kare ari nyinshi uyu mwaka, ikaba kandi imaze kugiramira abantu 96. ONU imenyesha ko abantu bashika ku 258,000 bageramiwe n'iyo mvura y'isegenya igwa mu ntara 15 zigize 18 z'igihugu cyose. Iyo mvura yagiye ironona ibigwati byinshi yongera isiga amatongo angana n'amahekitari 2,000 mu myuzurire. Abategetsi batangaje ko intara zitandatu zatsinzikajwe cyane muri icyo gihugu zashizwe mu bihe bidasanzwe bigoye igihugu.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mwegejweho na Oriane Tangishaka na Fidel Niyongabo ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere mu Rwanda. Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu Rwanda azatangira kuburana mu byumweru bibiri biri imbere. Ubushinjacyaha buvuga ko mu byaha Bamporiki aregwa harimo kwakira indonke. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadutegura intirambure.
Amezi yarashize aranerwe urwo rw'ubugenzacyaha ribu rutangaje ko wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard afungiye mu rugo rwe. Uru rwego rwatangazaga ko Bamporiki yakurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu muyobozi adafunzwe nk'uko bigendekera abandi. Uko iminsi yagiye ishira hari n'abemezaga ko ibyo gukurikirana Bamporiki mu butabera byarangiye. Kuri wa gatatu ushinjacyaha bukuru bwa Ijwi rya Amerika ko dosiye ya Bamporiki itigeze ishyingurwa. Nkusi Foster avugira uru rwego.
dosiye bamuriki Edward itwa yakiriye tariki 18/7/2022 yohejwe na RIB akitemezo cyo kwiregera urukiko bizarusha kuri 16/9/2022 twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe twayakiriye tariki 18/7/2022 twiregera 20/8/2022 hagataho hari ibikorwa birimo kuba twasesengura dosiye kuba twashobora kumubaza dushobora gukora iperereza ryacu hari ibintu byinshi bashobora gufata ushobora kuba kutayiregera bitewe n'uko wasesengura dosiye aho icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye twafashe icyemezo kwiregera mu rukiko
bamuriki duhora akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke umunyamategeko wo mu rwego rw'abavoka mu Rwanda Maitre Vode Kayitana yumvikanisha kuregwa akwiye gushakisha umwunganira
abunganizi byanze bikunze agomba kubashaka kuko abantu bashobora kwiburanira mu nkiko nkeka ko tabarimo cyane cyane ko ibyaha bakurikiranwa atari ibyaha byoroshye kandi atabuze n'ubushobozi kandi ari n'umuntu wize numva risiki yo kwiyunganira atayifata ntabwo numva ko ari ngombwa
Maitre Kayitana kandi avuga ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze.
Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze, nko kuba nta bimenyetso bikomeye cyane ubushinjacyaha bwari bwareretse urukiko byatuma afungwa by'agateganyo. Impamvu ya kabiri ni ukuba nta mpamvu ubushinjacyaha bwerekanye cyangwa bubona zatuma acika ubutabera cyangwa ahunga igihugu. Impamvu zindi wenda ni impamvu za politiki, iyo umuntu ari umuyobozi nabyo kumufunga ntabwo biba biri ngombwa cyane, barabanza bakabyigaho kuko ntabwo umuyobozi yafungwa nk'umuntu usanzwe.
Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco yahagaritswe kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ahita atangira gukorwaho iperereza. Akimara guhagarikwa Bamporiki yifashishije imbuga nkoranyambaga asaba imbabazi umukuru w'igihugu, anemera koko ko ibyo byaha yabikoze. Bamporiki azatangira kuburana mu kwezi gutaha. Abanyamategeko bavuga ko azakomeza kuburana ari hanze kugeza ku cyemezo cy'urukiko rwa nyuma. Abaye umwere yakomeza ubuzima bwe bwo hanze, yahamwe n'icyaha urukiko rugakurikiza ibisabwa n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha Bamporiki akurikiranyweho biramutse bimuhamye yahanishwe igifungo cy'imyaka 7. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda tugana muri Uganda. Abasirikare ba Uganda bari mu gikorwa cyo kurwanya abo Uganda yita intagondwa za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batangiye guhabwa inkingo za Ebola. Inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'ubuzima ku isi muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, avuga ko virusi ya Ebola yongeye kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo akaba ngombwa ko hafatwa ingamba za mbere kugira ngo ikumirwe biciye mu nzira zitandukanye zirimo gukingiza abari ku murongo wa mbere mu bikorwa bitandukanye muri ako gace gakunze kwibasirwa na Ebola. Niyo mpamvu twasuzumye uburyo butandukanye bwo gutabara dushobora gukora, nko mu rwego rwo kugenzura iyo ndwara no kureba ko hari ubushobozi bwa laboratwari zegereye aho virusi yibasira cyane, kimwe no kugira inkingo zihagije hamwe n'ibigo byita ku barwayi kugira ngo iyi ndwara tuyirwanye itarakwirakwira. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yari iherutse gutangaza ko iyo virusi yongeye kugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Igisirikare cya Uganda kiri mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za ADF muri ako karere ko mu burasirazuba bwa Kongo kivuga ko kiri mu bashobora kwandura iyi ndwara, kandi akaba cyatangiye gukora ubukangurambaga bw'abaturage mu turere gikoreramo, kimwe no gufata izindi ngamba zo kwirinda. Kapiteni Peter Mugisha, umuvugizi w'abasirikare bari muri urwo rugamba rwo guhasha ADF mu gikorwa gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi cyiswe Operation Shujaa, yatangarijwe rya Amerika ko babonye inkingo zirenga 10,000 kandi ko bashinze n'ikigo gishinzwe kuvura Ebola mu nkambi yabo kizakoreshwa mu gihe hari umuntu wanduye.
Last two weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola.
Ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe i Beni yapfuye azize Ebola. Ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo, abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe icyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure, ariko kandi n'abandi bakozi bari imbere mu karere turimo nk'abo mu by'ubuvuzi, abagenzi ndetse n'abaturage baraho dukorera bagiye gukingirwa. Mu muhango wo gutangiza ikingira ry'abasirikare ba Uganda wabereye i Fort Portal hafi y'umupaka na Republika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'ubuzima ku isi ndetse n'abo muri Minisiteri y'ubuzima muri Uganda bijeje abasirikare kuri uru rukingo rwujuje ubuziranenge rutateza ingaruka izo arizo zose ku muntu warufashe, kandi akaba rukora neza mu kurwanya Ebola kugera kuri 90%, akanaba rwarakoreshejwe no mu 2019. Ingabo za Uganda zimaze amezi 8 mu burasirazuba bwa Congo zikorana n'iza guverinoma y'icyo gihugu kurwanya abaterabwoba ba ADF bamaze imyaka isaga 20 bakorera mu karere ka Beni. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze kuri iyi nkuru. Tujya noneho mu Burundi, leta iratangaza ko ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko byagabanutse mu gihugu, ariko ubwicanyi bwo mu ngo bukoresha izindi ntwaro nk'ibyuma n'imipanga bwo buryongera. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda.
Byatangarijwe mu gikorwa cyo guturira no gusambura ibigwanisho bicira umuriro byegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze batayifitiye uburenganzira cabereye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga kuri uyu wa kabiri. Kubw'uburongoye ikigo Senape, umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikwirakwizwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, General Major Genehose Ngendanganya, ibigwanisho bicira umuriro byaragabanutse mu banyagihugu babitunga batayifitiye uburenganzira agereranije no mu myaka iheze. Yamarake meza ko kubigwanya burundu bikigoranye cyane.
Turavye mu myaka yahera ibigwanisho byatogwa byari byinshi cyane, byashika nko mu 2000 byatogwa ku mwaka. Mugabo ubunye turageze aho dutora nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi n'amajana, bamwe barabitanga. Mugabo ivyo tubona ngaha byinshi ni ibyo usanga baraditse byaraguye ingese kanke baranyegeje ahantu ku buryo bitameze neza. Mugabo nubwo kikumara ikigwanisho gushaka kwikoresha.
General Major Genehose Ngendanganya amenyesha kandi ko mabafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho byiyongereye cyane, kuko abantu benshi bakomeretswa n'abicwa usanga bacumiswe imbugita n'imipanga. Yizeza abanyagihugu ko hari ibikorwa byo kwigisha abenegihugu kuvavanura n'iyo ngendo yo gukoresha ibyo bikoresho ico bitagenewe.
Twarabonye yuko ubu amabi afatiye ku bigwanisho bikira umuriro yaragabanuye, mugabo hiyongereye amabi afatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho. Usanga benshi abakomereka, abagwana, abapfa, usanga bacumiswe n'imbugita zahariwe gukora byo mu gikoni, ipanga, ishoka, icumu. Ubu rero turi mu ihimiriza ryo gusigurira abanyagihugu yuko ibyo bikoresho bitagenewe kwica umuntu.
Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwibukije abarundi bose ko gutunga ibigwanisho mu nzu ari intambamyi ikomeye ku mutekano wa buri wese. Koloneli Nyandwi Datusi, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, yabishikiririje mu ntara ya Bubanza.
Nakaryo keza ko kwibutsa umwe wese ko gutunga ibirwanisho mu mazu yacu atari ubutunzi na gato, mbere atari n'uburyo bwiza bwo kwikingira no kwicungerera umutekano, ahubwo n'intambamyi ku mutekano wacu twese, bikongera bikaba n'intambamyi ku iterambere ry'igihugu cyacu. Nkaba nosaba umwe wese gutahura ko iki gikorwa atakindi kigamije atari gutsimbataza amahoro n'umutekano.
Mu bikorwa byagiye bikorwa n'imigwi itandukanye mu gukura ibigwanisho mu benegihugu mu bihe bitandukanye, byaratumye hafatwa ibigwanisho bitandukanye ndetse bikaba byaciye binasamburwa biranaturigwa, nk'uko Koloneli Nyandwi Datusi abivuga.
Twisunze ibigwanisho byagiye birakurwa mu benegihugu mu bikorwa bya wa mu rwisena bifatikanije n'izindi nzego zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Nk'uko mubibona hariya hasamburwa inkoho zishika 212, amagrenade 831, amabombe ashika ku 210, n'ibindi bisasu biturika bita detonateur bishika 157, harimwo amamine 13, amabushon arimere 19, hamwe n'amafize 151.
Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano butangaza ko bufise ihangiro ryo gufataniriza hamwe n'izindi nzego mu kurandurana imizi ikigwanisho cose gicira umuriro mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Thierry Vendashimiye, urakoze kuri iyi nkuru. Dukomeze rero amakuru yacu. Mikhail Gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari Repubulika y'Abasoviyete yaraye atabarutse afite imyaka 91 y'amavuko. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo agiye kubiganiraho na Frederic Banyumvira wigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yarananonosoye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Turi kumwe kuri telefone aho ari i Buruseli mu Bubiligi. Fidel, ijambo ni ryawe.
Urakoze Jenny, ndabaramukije mutumire ya Frederic bamvuga inyumvira.
Amaroniza gafidel.
Urupfu rwa Mikhail Gorbachev murubona gute ku byerekeye mu gihugu ciwe no mu makungu muri make?
Muri make urupfu rwiwe burubona mu buryo butandukanye kuko abantu bemera ijyantwaro ya URSS ya kera uyu munsi iserukiwe na Vladimir Putin. Abo bantu ntibashagurirwe ahari n'urupfu rw'uyu muntu kubera ko bamubonye nko ahanini nk'umuntu yabahemukiye, kubera ko uyu Gorbachev kuva ashitse ku butegetsi cyane cyane mu myaka ya 90 yazanye politike batari bamenyereye, politike yitwa perestroika. Iyo politike ya perestroika kwari ukubaka Uburusiya akurikije ubutunzi bwisanzuye atari bwa butunzi bwugaranywe bwari muri Union Sovietique. Ikindi cya kabiri, politike ya muranze muri uwo mwanya muto yabaye ko hari ikintu cyitwa glasnost, ni ukuvuga gukorera ku mugaragaro mu bijyanye na politike y'igihugu, ni ukuvuga akarekura abantu bakisanzura bakavuga ibyo bifuza ingene y'ukiri butwagwe, hanyuma ni ukuvuga abarekuye ko abanyagihugu n'ijambo. Kugira ijambo rero ni ukuvuga nko ku banyamakuru hamwebwe, ni ukuvuga ko ibyo muvuga bitarinda guca mu rwego kanaka ngo bamaze kuyisuzuma barari kuyihuza cyangwa na politike y'iwabo. Ni ibyo bintu bibiri ahanini byamuranze. Ariko bituma rero abarusiya uyu munsi bemere ko bashaka iyo politike, n'abandi benshi batamwemera kuko iyo politike bayaba.
Ibihugu vya mu burengero bw'isi vyo vyabonye ko yuguruye Uburusiya mu makungu mugango uko mariko murabivuga, kubagishaka kugarura uko icara citwa umwe bwa Soviet cari kimeze. Mwavuze president hari muri iki gihe Putin ko afise intumbero nk'iyo. Ubu umuntu yitegereje nk'abitegereza ibintu barabona ko Uburusiya buriko busubira muri ivyo bihe aho imishyamirano yari ikomeye hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi nicitwa ubumwe bw'abasoviet. Kubakurikirana ivyo bintu babona niko mubibona namwe mubona iryo ragi ryiwerera taco ryashitseko
bivana nababiraba uwajije aba bantu bo mu burengero bw'isi barakubwira bati umuntu cyari ihangane kandi yarazanye amateka adasanzwe mu Burusiya. Wajije abantu ba Putin aza kubwira bati uyu muntu yari muhemo yaratugokeye kuko yatabawe tuba twarateye imbere ntituba tugeze ngaha. Uyu munsi rero icyo Putin ariko arakora abavuga ko ariko arubaka ibyo Gorbachev yasambuye. Rero kibazo ki mbega ko uyu Gorbachev yavuga ati jyewe ndavye ubutunzi aho bugeze hari imirano y'Abarusiya aho igeze subira inyuma. Rero urumva iyo rero bijyanyeceriza bwajyara ya mishyamirano hagati yabo mu burengero n'Abarusiya, umva bavuga bati ntishoboka izo nduru ziza guhagarara. Uburusiya bwari kugira subira inyuma kuko ntibwari kubutera imbere. Uyu munsi naho urabona bwinjiye mu ntambara, kandi ni ukuvuga ubutunzi naho ugeze urabafatiye n'ibihano n'ibiki, burya intambara ni mbi nk'uko cyari gikomeye kimaze kwinjira mu ntambara kitazi igihe cyohera.
Muri rusange rero mubona iyo ragi giwe ku rizo mpande zose abamwemera n'abatamwemera, ariko mu mateka y'isi iragi giwe ryarafashe kibanza muri make.
Iragi giwe mu mateka y'isi rirafise ikibanza kandi rizobandanya. Kandi rigasiwe gusa ajya ari umwe usomye wize neza ibintu byabaye muri kirya gihe urafata ibihe bitatu bidasanzwe. Igihe cya mbere ni igihe Tanto yavuka muri Polonye, yagendera Polonye bwa mbere, kandi abakatolika muri Polonye bari gushika 90%, bakavuga twe turakeneye yuko turonka natwe ukwishyira n'ukwizana. Urumva arababwirije ati nimugumye mutima
heraheze umwanya ugiye kutubana muto. Murakoze cyane. Yari umutumire wacu Frederic Bambuga inyumvira yigeze kuba icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi, akaba yanonosoye ibyerekeye migenderanire mu makungu, akaba kandi akurikiranye hafi ibyerekeye politike mpuzamakungu. Turabashimiye.
Murakoze nane n'ugushima.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko mumaze kubimenyera. Ako kazi katujyana ku cyo tubahishiye ejo mu kiganiro muri Isanga ryango mbaze mugenzi wacu Diane Ninahazwe icyo atubikiye. Diane,
wiriwe
neza? Ejo rero byifashe gute muri Isanga?
Nitu rero tuzobatwara mu bihome bine by'ubusho bwo mu Burundi. Bihome bine no kuvuga iyo ubaye mu bihome bine uramenya uko ubuzima bumeze. Tuzotumira Germain Lukuki, numwe mu mpirimbanyi ko muvuga mu Kinyarwanda haranira gatika kazina muntu yarafunzwe afunga imyaka ine. Amaze gufunga imyaka ine acigwa umunyororo wo kumarayo imyaka 32, ariko aza gufungurwa. Germain rero Lukuki kumwe na bamwe mu baharanira gatika kazina muntu bafungiye mu gihugu cy'u Burundi ndi baheruka gushiraho ishirahamwe rijeje kuvugira abapfunzwe. Baravuga ko hariho byinshi bibera mu busho bwo mu Burundi utarajayo utomenya. Ibibera muri izo mpande zine icyo twita ibikuta les murs mu Gifaransa ni byahe? Jamais Lukuki tuzomubaza azadusigurira atubwire uko yahabonye. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite icyo babaza nabo nyene tubaha umwanya babaze. Ibyo rero tuzobabwira icyo kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.
Yego, urakoze cyane, turamutegereje. Hanyuma n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ubwo nabo bazabe hafi, hanyuma baganire n'umutumirwa. Urakoze Diane.
Urakoze Jeanine Mukamba.
Radio y'ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turimo kwerekeza ku musozo. Nkuko narimbi babwiye turimo gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha, ariko tubabwire muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko mu Burundi leta yaraye itwitse intwaro zicira umuriro yakuye mu baturage bari bazitunze batabifitiye uruhushya rwemewe n'amategeko. Abasirikare ba Uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo gukingirwa indwara ya Ebola. Abantu bakekwa ko ari abarwanyi ba ADF bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Nigeria ho inzu y'amagorofa atatu yarimo yubakwa yarahirimye ikano mu majyaruguru igihugu ihitana umuntu umwe. Muri Ethiopia indege y'intambara yarashe na none Imekere, umurwa mukuru wa Tigreya, nyuma y'iyindi yarashe kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Muri Sudani imvura nyinshi cyane imaze iminsi igwa imaze guhitana abantu bagera mu ijana. Mu yandi makuru yacu twabana babwiye ko Mikhail Gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari Repubulika y'Abasoviyete ko yatabarutse afite imyaka 91 y'amavuko. Nshuti rero, mwakomeje kudutega amatwi, tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri uyu mugoroba. Nshimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Justin Twait na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimire rero mwese byimazeyo kuba mukunda Radio Ijwi rya Amerika. tubararikira kandi n'ibindi biganiro byacu. Mukomeze kugira ibihe byiza.